turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2022 ukwezi kwa munani umwaka 2025 ndabaramukije ndabahaye mwiriwe bakunzi ba radio isanganiro aho muherereye mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi mwavyumvise numwanya waca iganiro gicushikirije gicushikirije rero mugira ico mushikirije ku makuru mwakurikiye cyo kuri radio isanganiro nayo amakuru twashikirije akaba ari amakuru atandukanye mu bisata byose ubutunzi mibano mutekano udandaji indero agateka kazi na muntu urimyi eka nibindi nuko rero uno musi rero nkuko mwamaze kuvyumva ijwi muri kumwumva uwo muje guteramana muri kintu kiganiro ni Jean-Marie Mayonga ndabahaye ikaze banywanyi bakunzi baryo isanganyiro muherereye ikiganiro rero nkuko mubizi mwakura kuri miro 73 72 73 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 kuganira mudushikiriza kugirana ko ico umushikirije ku makuru mwakurikiye Albert Nduwayo niwe ariko aramfasha mu ngabwe y'ivyuma kugira ngo dushore kuganira twumvikana ndabasabe rero abagira ico bashikirije murabe neza aho muhagaze udutelefone twanyu uko umucanwa ukwiye murabe nuko ibirere biza kutworohereza kugira ngo tuganire twumvikana guko ari bishi ugasanga n'etuko turumvikana nuko rero mwawe ikaze ariko ibere uko twinjira mu idonido y'iganiro mu nkundire maze ndabibutse amakuru amwamwe kuko twashikirije amazi kubabwira ni menshi ndababwire amwamwe twashoboye kwashikiriza twarabwiye mujanye nuko barundi bose banyazwa matongo ya nayandi matongo biciye mwizinguzi ngujyubwishanye bwashikiye barundi mu biringo bitandukanye basabwa kudasubira kugira urugendo rurerure baje kwitura mu Gwiseveru jejwe kuri no kunywanisha abarundi kuko mu ntara zose z'abanshasha niza kera uyu mugwi washizeho aba userukira ivyo twarabashikije makuru twabashikirije hama mubijanye n'imibano bamwe munyagihugu misagara cha Bujumbura baraniguri ingene hariho abagendesha imiduga abatubahiriza imirongo yashizwe mu ibarabara abasanzwe bagendesha amaguru bashobora kujabukiramo ivyo rero bamwe mu banyonga imiduga bakaba batavyubahiriza ivyo navyo bikaba mu mategeko atari ko bitegeza kuba kuko mu giyo mirongo bayishizeho umuntu atamuka n'amaguru ari muri iyo mirongo hagati mu ibarabara uriko agendesha imodoka arateza kumurindira akajaguka ariko bamwe bamwe rero mwavyumvise yuko mu bagendesha imiduga batavyubahiriza mujye na gato ya kamuntu abakore mu nzego z'ubutungane uhereye kuri ba OPG barahamagarirwa gukora bubahirije gato ya kaba bitura nayo abari mu busho n'amabohero ngo bagafatwa mu buryo bubereye ivyo navyo bishikirizwa no mu gihe igihugu jejwe gato ya kazi na muntu CDH ivyo bakaba bishikije ku munsi wa kane mwarabikurikiye makuru twabashikirije Mujanye n'uburimye abarimye bipampa bo mu kiyaga cimbona cyane cyane abarimira mu mazone ya Rukana muri Rugombo ni na Cibitoke Buganda ndava ni muri ama komune ya Cibitoke na Bukinanyana intara ya Bujumbura baridoga kwishira hamwe rihingura ipampa kojeriko ritaza kubagurira umwimbo w'ipampa kuva bimbuye ingaruka rero nuko mu kwezi kwa gatatu uwo mwimbo wasoromwe aho wari umaze umwe koroneka kandi naho ngo kanyagirwa kandi iyo pamari karibwa n'imbeba bagasaba rero ko yoshira hamwe kojeriko yora bukuntu yoza kugura uyo mwimbo mu bijanye n'indero naho twarabwiye ko mu ntara y'indero aho ni mu Kayanza hariho abanyeshure bahevye amashure mu yobozi w'indero mu Kayanza akamenyesha ko imvuzi tubanyeshure baheba kubwinshi hariho bamwe bataza kamaro ko kuja ku ishure abandi nabo ngo bahurumbira ubuzi kugira ngo bashobore kuronka amafaranga ayo namwe mu makuru twabashikirije n'ayandi menshi nuko rero mwahawe ikaze ijambo rigwanyu abarikora dukurikira aho muherereye kaze
barundi barundi kazi Nidukunda igihugu cyacu mu kugarukira karangana ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga. Nitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusuzya.
Radio Isanganiro mu nyonyo wa mbere ku murongo alo.
Alo.
Mwiriwe neza.
Ndabona Shadrake ku mine.
Shadrake.
Karagitega.
Shadrake Karusi.
Yego.
Mhm, makuru twashikirije igihe cyo mushikirije ayo
mwakurikije cyangwa mvuye ko icyo kiri cyane abanyeshuri bazabara nyuma amashuri
Shadrach aga telefone ndumva nikamworoheje ariko nizeye ko arazagaruka agira icyo ashikirije ku makuru yamushitse kunyota Mungu nyanyi kumurongo alo Alo Radio isanganiro gicushikirije alo Abanywanyi ndumumenga sinzi birere kumbure biri kubira byorosha ariko twizere ko bizogenda neza muce muri aho twa telefone twanyu aho muhagaze yuko ibintu byifashe neza
kundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama
girecushikirije radio isanganiro
alo alo
muriwe neza
niwe
tuganira nande muri wanyu wasanganiro
kugana cyiza remeje w'ikabu munena shasha yagitege
cyiza remeje girece mushikirije ku makuru mwakurikiye
Shikiza kumakula jani na huwa na wahewa mafuri kugishi Na umerele ngayi watu murudarali
Ego
Zukweli huwa na zicha yukura ya mashuri hili kiri Tanzania Ikandi weshi harawa jani Tanzania wa kukua harika maherani wa ya wazane wa kawamburi na mundi
Ego
Urumba zita na huwa na kukundi shuri kura niko fadoza kedu
Norewa baru mitu nama vya itange na babi itu ayu konyemi
nabitwa ruko nyina atabavyeyi bakaciye
urumva rero namwe abavyeyi niko amaso mukakanuriro kugira ngo abana banyu ntibagume baje guca amahera ubwo bakunda amashuri
nakudutagira bya dushimiri cyane ko ntibikunda ugira ngo ugasanga bagiye urumva ntacyo uri bukose
nukuza muraraba mwese aho muherereye mujyana kara kugira ngo abana bagume hamwe mu bakurikiranira mu mashuri kugira bazi bagire kazoza keza
yego nuko yeye samura kodi
turabashimiye cyiza
yego
je ku cash mu kurungika cyane kubikura amahera kugura ama unité kuri hafa gite Yango millionaire bose ngo millionaire na eco cash
tubwirana tubwirana ngire byo numvise nibiki
hari inde tele eco cash ahubwo rero ndiko nganyira abantu bataratangura kuyikoresha
ngira mbyihira je ndayikoresha haba mu kubitsa amahera kurungika ndetse no kuriha ibidandazwa
aho rero reka mbanze ngukeze nti ba millionaire na eco cash
kwese mugende ariko sigurira kuko numvise millionaire na eco cash ntahura umuriyoni
rindira sinaza gukeza simba ubukene madu sangwe kuba millionaire na eco cash
Kwese
Kurugutiru gutwi rero wumve gisabwa kugira ngo uje mu bantu bagiye gutsindira umuriyoni muri eco cash
ndaguteze yombi
inyuma bonisi y'umunani kwijana uhabwa uguza amayinite na Eco Cash. Ubu naho Eco Cash yabazaniye promotion y'agakura ba miliyoneri na Eco Cash, ba miliyoneri na Eco Cash. Ukoresheje Eco Cash mu kurungika cyane kubikura amahera, kugura amayinite kuri hafagitire, kuri umudandaza, ndetse no gukura amahera yawe kuri konti ya banki. Ukashya kuri Eco Cash ugashikana ibihumbi bitanu, ucuronka amanota aguha amahirwe yo gutsindira umuriyoni. Ibihumbi bitanu biguha inota rimwe. Iyo promotion itangura kuri wa 19 Rusama uyu mwaka wa 2025, imara amezi atatu, kandi buri kwezi hazaba hariho abantu baba bamiliyoneri mu gutsindira umuriyoni. Ayo mahirwe ntagucikeyo kuba umumiliyoneri. Fyonda akanyenyeri amajyana na 44 akanyenyeri rimwe akadiri wirabire kuri akwiza amanota atanu ari naguha kujya amahiganirwa umuriyoni na Eco Cash. Eco Cash, telefone yawe n'ingoto yawe.
Ramkira kuza nakoze nasiga umugani yabaho bayuhundi wabukunze kurusha abandi kuko kayise kagwa karyoshe nk'inyama y'ikindi. Burundi amukunda Burundi menya neza Burundi ubukundi shabandi
nyuma yabami bo mu Burundi harabandi biguza Burundi ihome yarumugabo yaratabari Burundi intwaza ngabo mafu ari mu bandi biguza Burundi nunguka tuzokwibuka we na bagasore nabandi ndica chaka no ku Burundi ngo nyibukira koze nasiga umugani
yabaho bayuhundi wabukunze kurusha abandi kuko kayise kagwa karyoshe nk'inyama y'ikindi. Menya neza Burundi amukunda Burundi menya neza Burundi ubukundisha abandi
cyiza c'abarundi kuva kera narindi bamye bakundana abaganwa abahinda abasafu abatobo abayanza abanyakarama bose banamarimwe abeningwe abahanza abajiji n'abandi
radio isanganiro ni kiganiro giricyushikirije mwamukurikirana ku misozi ya gatanu kuri radio isanganiro. Banywanyi bakunzi ba radio isanganiro mwese mwaho ikaze, nabwiye ku inimero mwakura ko ari 76783 933 64 74 hamwe na 22 23 25 75. Mugice mushikirije ku makuru yabashitse ku nyota mwakurikiye kuri radio isanganiro, nabwiye amwamwe nayo amakuru twashikirije akaba ari menshi. Twabwiye ibijanye n'uburimyi aho barimye bipampa mu kiya cimbo bidogirishira mu kujeriko ko ritabagurira umwimbo w'ipampa kuva bimwe. Mwiriwe mwiriwe munywanyi kazina kanyu no muherereye
Claude
muherereye he?
Muherereye mu Ruyigi.
Mu Ruyigi yego. Gice mushikije ku makuru mwakurikije.
Hello.
Ndabumva.
Turi guhuriki kintu cabana bari bamashuri. Umwana arashobora amaze gukura ashobora gukasanga ishuri yaritaye nta cubo cyongera ko nta cubo gikura kukamubwiye ati numenye ubutima bw'ishuri ukuntu bumeze. Ikanka nyine akakwankira ubona.
Yego.
Eh.
Agacaye buko nyene kwa ga telefone munywanye nagenda mubaze yuko umwana ashobora guheba uko nyene hanyuma umuvyeyi ukabiraba uko nyene, ariko nta kundi urumva ko benshi bari kubidugira abana bata amashuri ngo bari kwaje kurondera amafaranga ngo baje muri Tanzania. Ivyo navyo rero abavyeyi n'ukubiraba neza kugira ngo abana bari gukunda amafaranga bakiri bato, ahubwo babanze bategure kazoza keza biciye mu kwiga.
Yashobora kutubakira na karengo
ubuntu buri habwa
ibigina ma
kana tsinda bigira imana
barone twese
turone chote zimbere
urume gaju
tubusana sana shimikoba
amunya mahanga
yashobora kutubakira
na karengo
ubuntu buri habwa
ibigina ma
kana tsinda bigira imana
Tu vas qui l'ont démoigné du Kumurongo? Allô? 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 Undi munye ku murongo allo
Allo
mwiriwe neza tuganira nande
Bona baziri nyakamwe Evode
Baziri nyakamwe
Evode
muherereye he
Isororezo
Isororezo
Yego
giri cyo mushirije
Bona za kuvuga ibyo kubyeke ipamba
Yego
Bo urabona rero ibyo bwa bundo burimye Ugiye gusubira inyuma Wabona wabinye ipama kandi abazoirangura barahara. Ukoje uko none yarahunze. Burole umva kuwe abayo ipama bakabinjiri bari gumiraho. Bari bazi kwishoki hari bazosura. Ukaza bane ngo n'iminsi yararengaye. Urakunda gusura ipama.
Yego.
Burole aba ukuru byifashe ubari fumbereje ayo bado shabagire tege nke kujyo kongera kuri
yego
we abana yo
utirere ishiramo
ariko se ari tayo ubona bije ne hije yifashe nabi simuga hawa ni huko nyine ipamba ni huko nyine none bado ari tuja he tupa hi
utirere uko jeri ko irabo kuntu yo girageze kaja kugura uyo mwimbo
Uyu mwimbo wajyo warimye
yego
ugashora utashora kongera ubwo inda wamuguza intazi ucucika intege
yego nawe uravyivyo warakoresheje
abakozi bakoresheje ukabaye amahera ukabuze kujya gupokera none raba nk'ubu misi
nuko Ego, baziri nyaka mwere kwa tugi ya ujanyi ni gitego chipama ho ishira mwekoje likongo yura wukono Ifasha wikira ngo Baron sumuimbu baugure kugira ngo nabo basho kwike mura mubinte Nuko tukizere ko abo vijega babjumvi ise kumbure bazure ngini cho kiwazo bagike mura bata wikura muzira Ego, nuko Sanganiro ni munywanya allo
allo
mwiriwe neza yego amahoro tuyagane nande
jewe ndi kuri iki cy'abanyeshuri bahe bamashuri
akazina kazina
allo
izina ryanyu naho muherereye
ni Nduwimana Claude mu rugi ngarutse byari bicitse
yego yego
iki kintu cuko abanyeshuri bahe bamashuri Alo?
Ndabu umvaduga kuijambo?
Iki ni kintu ikomeye cyane cyuko abavyeyi turabishaka mu gumwano wabage nk'ahantu mu murimo ugasanga yagiye none umuntu ahindura iki? Bagiye mu bihugu bibanye guhiga amafaranga mu Tanzania.
Mwebwe abavyeyi
uri umubyeyi usubira kwicuza.
Yego. Nukuvuga rero mwebwe abavyeyi namwe nukuja hamwe mukaraba kugira ngo abana banyu ntibaze batoroka uko nyene umva batamashuri kandi mwe mozi ko mwa mwabaruhiza kugira ngo bashore kuronka ubwenge bamenye byinshi.
Turabihomberamo cyane abantu benshi turababara tukabura icyo turi bugire.
Nibyo rero
turababara cyane harakwinyigisho mu bana.
Yego.
Kiratubabaza cyane.
Nukura barengene mufashanye n'abandi bavyeyi kugira ngo ibyo bintu byuko abana bahe bamashuri bihagarare.
Yabipanze nta buga uzanuka yamaze kwinjira igihugu.
None ba ikintu umuntu babaza none nibo bijana canke babafise abantu baberekeza.
Nabo ne bari cyana babarohekana baramenyana ukuntu bagenda utahumba bashitse.
Numva nk'iyi wanyu rero ikarusi.
Nkatwebwe twegereye aho twegereye ku mipaka benshi dusanga bajabutse bagiye nuko bimetse ntugwana ntugirane.
Yego
urumva araraba ati mugenzanje ari imbere yarize arabura akazi n'ubundi bigenda uko. Urumva rero bica bijyanka kabisa.
Urumva rero namwe nukora
araraba ati na jewe reka nze kwirongera nzava mera nka naka.
Urumva nka mwavye ni kuraba ikintu mwokora rero kugira ngo kumbura ibyo bintu bibandanye ko ndabumva nariko ndavuga ni abavye ni kuraba ingene mwo
urabona ko benshi bayiga bigaca bigora. Uko bigenda bimeze.
Yego reka Claude tubashimire
acavuga ati reka nze kuyarondera hakiri kare.
Ariko gucira amashuri hagati naho si byiza.
Awi
guhagarika amashuri ukayacira hagati si byiza navyo.
Ariko umuntu yo yagoranwa uko biri kose.
Yego.
Ico twe genda cyumvira cyane. Je nk'ubwanje ndahimiriza kugira ndabiko cyo genda neza.
Nzamura komeza bose. Naje
ahite ishuri ndababara cyane.
Ntibinezereye nibyo.
Ngo kabisa.
Muze muravuga n'abandi bavyeyi rero mukomeza uko nyene. Yego.
Cyo ni inyigisho zikenewe ni nguvu zikabamwo. Ari zikafasha kose.
Murakoze Claude.
Yego sawa cyo bugire neza.
Turabashimiye.
Sawa sawa.
Radio Isanganiro ndi munywa ku murongo. Allo Radio Isanganiro ndi munywa ku murongo. Allo. Mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Tuganira nande.
Ndayisaba ibuhumuza. Yego.
Yego, gice mushikije ku makuru mwakurikiye.
Je nagira mvuge ku kintu cy'abana baheba amashuri.
Yego.
Niba amashuri bira nabana ariko usanga hano mwigisha bitu yavuye kumwigisha.
Good.
Nikisha shaka kurura giza umwana. Basa umwana yandikiyeho guheba.
Yamujura giza gute ga yemwe.
Ari tubatse agendara muha kabona niruka sanga yamufashe kabisa. Umwana gasanga yandikiye mu guheba.
Ariko twe tubazo batubaha kugira ngo nabo nyine barabe neza yuko ibyo babigishijwe bashoye kubitahura bakavyumva neza. Ivyo navyo ndibaza yuko si bibi kugira ngo urabe urugira umwana ageze ko mu vyigwa aba yahawe kugira ngo wumve yuko hari ikintu yafashe. Si bibi ndibaza.
Birabana hari ikintu usanga bimubagize hakadamo kumuturubika. Yego.
Hari aho muba mumaze kuvyumva nk'abarizi baba baturubika abana.
Genda bize ndafite akana muhira bara.
Yego. Gahevye mashuri kuhere uwo mwigisha gaturubika.
Oya ni kahevye kera kasarase
bwenge.
Ari muhira karabandanya ariko mba ndagahimiriza buke buke. Iyo kabara cyubese abasaragi. Eko arabirabana ni hari gusanga umwigisha mu kwa bishitse
n'ibindi. Yego. Urumva rero nk'umubyeyi namwe nukuza mu hafi abana kumbure umaze kubona umwana yuko ari ikintu kitagenda neza ukegera abarezi mukababwirega nugufashanya kuko indero umwana ntayihabwa n'umwigisha urumva nabwo ababyeyi nugufashanya
iyo tashikira kagutuma ko enda mukayaga ni hari gihe asanga kome niwe mwana atari mu ikosi ugasanga murabikora
yego nuko nuko nukuze mufashanya nyine kuko indero umwana ntayihabwa n'umuntu umwe reka rero tubashimire Radio isanganiro ikiganiro ni gicyo shikirije mwavyumvise nkuko uyo muri vyere ko rabitubwira kazuza keza kare mwikaye niko abana bata amashuri baja kurondera amafaranga hataragera si vyiza nimwina nate mukomeze mwige kuko kazuza kanyu kari imbere kazova mwiyo kaye nyene nayo ibibasamaza ni byinshi ariko no kuvyirinda ukaraba intumbero wewe wihaye kugira ngo ushike kwiterambere ryiza uzobone yuko nawe wavuye mu kintu gikomeye bivuye muri ubwo menyi wahawe n'abarezi ababyeyi nabo bakanezerwa babona intambwe umwana wabo yashitse ko mu gihe bamushize mu ishuri nuko iyo ndirimbo murumva impanuro zirimwo ni impanuro zikomeye abana mwese muvyumve yuko kazoza kari mu ikayi ntimusamazwe n'ibyo mubona hariya no hirya Radio isanganiro y'undi munywanyi
alo
alo mwiriwe
neza
akazi n'akanyana wamuherereye
ni Emmanuel ari mu ntara ya Bujumbura yagutse ikomine ni Bukinanya
ego giri cyo mushikirije
twagurira tugira icyo dushikirize kwa aya makuru ajanye n'iki giterwa cy'ipampa nkuko abandi babivuze ipampa rifite akazi karekare cyane kubagara inshuro hafi zishika zine hama kuri soroma ukaribika ukaribika igihe kirekire ubu ni muci twimirije ko abana kubarungika ku mashuri pama twarabitse byari kuba ngombwa bari tuguriye kare kugira ngo turonke ibyo twikora ko tugura ibikoresho no kurungika abana ku mashuri
yego
boba bakoze kabisa
twizere ko bavyumvise abijejwe kumbure bazoraba uko babitunganya kugira ngo mushobore kwikemura mu bindi musanzwe mukeneye
murakoze cyane
turabashimiye namwe Emmanuel
namwe
ahara bagabo ntihabwibara reka gupfira iyi ntazi nyawuna nimuze tuje hamwe twubake igihugu cacu twibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cacu bizova mu maboko yacu twigurwaka ndabivuze ndagiye
twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cacu
dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu umuntu wese arafise icyo akwiye gukora kugira ngo abane neza na mugenzi we umuntu wese nareke kosha nabi ahubwo ahagararira ubugabo n'ubutore bwiwe tuba abashinga ntahe bawushitse tumwaruka runywanisha bose tuba intamenwa mu kubaka tuvavanure n'ugusambura twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu
kwisanze birizeze ku minota 51 kiganiro ni gicushikirije tubandanya turindira muri cyo mushije ku makuru mwakurikiye bashize ku nyota makuru atandukanye yace kuri radio isanganiro Radio Isanganiro kiganiro gira icushikirije undi munywanya
allo allo
mwiriwe neza
mwiriwe
tuganira nande
bugana na Simona Terrance ngo ndi kutumba mu nyaka 10 gisuru intara ya Ruyigi arashaje buhumuza
Terrance mu Ruyigi intara ya buhumuza
ashaje sima ko ngomba gushikiriza na makuru cyane n'abana bashya bamashure ukusanga bari kuba twa kwa n'abafeli bamwe bamwe kugira ati bavunga bumbe barabuntu kuko bakora mu kigo gisanga bari kuba bareka ngo bagende gukorondera ifaranga muri Tanzania yo maze kugenda bisanga bamaze gufata amafaranga bidakunda yuko bakiga amashuri kandi basaba rero abagize kino gihugu cyacu ni uko bohimiriza ababyeyi kugira ngo umuntu wese azi yuko afite umwana abageze ishure ajye ku ishure hanyuma mu buruhuko naho agakora ibihugu afite iterambere kugira ngo umwana ntasubire kujara yerera ngiye Tanzania ko nta butima buri. Yego.
Turabashimiye tera.
Sawa sawa na.
Mugijoro ryiza.
Kira. Uburundi igihugu ciza. Igihugu canje.
So kusa siraro so Burundi. Seviriz Burundi, usani zuba riserutse Burundi, ekusana yo kiteke Burundi. Zokusa siraro vuza Burundi, ora seviriz Burundi, usani zuba riserutse Burundi, ekusana yo kiteke Burundi.
Radio Isanganiro ikiganiro nigira icyushikirije ndabibutse ko muri kumwe na Jean Marie Mayonga ariwe muteramanye muri kino kiganiro mwinga bw'ivyuma ndi kufashwa na Albert Ndwayo niwe ariko atuma tuganira tukumvikana ikiganiro rero mwese mwahikaze telefone za zindi nyene 73 84 72 74 72 74 72 74 72 74 72 74 75 n'ubunyene turakiteze banywanyi bakunze radio isanganiro mu gice mushikirije ku makuru yabashitse ku nyota mwakurikiye hano kuri radio isanganiro
imisozi n'ibiya
Radisangane munyayi ku murongalo.
Namahoro.
Amahoro cyane namwe ni impore yahumwerereye.
Eduherereye mu ntara ya Gitega komine Karusi yagutse.
Ego. Akazina ni inde?
Ni Ndagijimana Paul.
Paul Ndagijimana.
Ego. Gije nuko uri ku cyenge kirekeye bano bana. Anta kujya kwishura. Yenka je ni hele kwa Karore.
Ego.
Ndamufise umwana nabarengwa je kwishura yarandahi.
Mhm.
Ndere yakiya pa naho nahora mbanyira kuri santri kanu.
Mhm.
Acha yigira kwa bahi napu.
Yego.
Ndubu naramukomya kumbika nzogura makabizo ya kwishura.
Mhm.
Na yishi ya maji mugamba makaye naguze sindika ndote bahundi naho batenge ndi Tanzania burya bagatangira.
Mhm.
Ndo nokuri kwa mungu.
Aho urumva rero
biro. Bana bandi batugiye kubigenza gute.
Mhm.
Wese ningene bizogenda ahubwo abajeje intwaro baje kutabaradufasha bakazabararaba ngene bazabarahimiriza kuko turabibarira intwaro ukaranyene bazabaradufasha no kuri nandi wabana tuge batunani
yego
yego nuko
nukuyifasha nyene bajeje intwaro ihijya nino kugira ngo murabe yuko abana batuguma bahiba amashuhure
yego
mugiye mwavyeyi mukora ibishoboka kugira ngo bige urumva nabo nyene nukugirageza bagashira mu ishaka nuko uyo rero Paul Ndagijimana mu ntara Gitega niwe duce turangiriza ko kino kiganiro dusure tubashimire mwebwe mwese mwagize ico mushikiriza ku makuru mwakwikiye yaciye kuri radio isanganiro sirirwa ndabagaruka ku mazina ariko tubakengurukire aho muherereye radio isanganiro isuye kubaha ikaze kandi mwari kumwe na Jean Marie Mayonga muhinga bw'ivyuma nayo kufashwa na Albert Nduwayo mu mwanya na makuru ya nyuma murumi w'ikirundi avugwa muri nojoro tukazosubira hanyuma mu bande mutega matwi radio isanganiro.